Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mirewe neza nshuti mwese namwe bakunzi biradio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta z'Ijwi ry'Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararikwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Mu gikorwa cyo kwitegurira amatora atekanijwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu, abanyapolitiki bamaze gushikirizwa n'imigambi munini bazogira uruhara muri ayo matora. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turaganira na bamwe mu rwaruka ruhurikiye mu migambi itandukanye eka n'urutari mu migambi kugira ngo rutuyagire ibintu rwifuza ko abanyapolitiki boshyira imbere mu guhigenera ibibanza vya politiki bitandukanye kuva ku kibanza cy'umukuru w'igihugu. Lionela ndayizeye akaba umwe mu rwaruka rw'u Burundi. Mwibwe neza Lionela.
Ego ndaramukije cyane ngaho ku Ijwi ry'Amerika, ndaramukije n'abarundi bakora twumviriza ba mu Burundi n'ababa mu mahanga, turaramukije cyane.
Ego turi kumwe kandi na Irakoze Arno na Huriki Mugambwe Ipona. Mwibwe neza, mwaramutse neza Arno.
Mwaramutse neza, ndabaramukije. Ndaramukije n'abari kubatwumviriza bose aho bahereye mwese, ndamugira amahoro.
Murakomeye ngaho?
Tumeze neza, turakomeye.
Yego, biriko bigenda neza?
Yego, yego cyane.
Reka rero dutangure kuri wewe Lionel Ndayizeye, ubwa mbere na mbere mutubwire ibintu mwifuza ko abanyapolitiki bashyira imbere. Abanyapolitiki muri iki gihe batari bake bariko baratangaza, eka hari imigambwe imaze gushikiriza abazo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Reka nongere nshimire kandi Ijwi ry'Amerika idahengesha nyaguhereza ijambo urwaruka, cyane cyane ngaha mu Burundi by'ukuri turashima. Hama novuga yuko abanyapolitiki mu Burundi by'ukuri barafise akazi gakomeye cyane, barafise akazi kenshi. Nubwo kenshi biyo bagiza ni momera nk'abakatolika ngo mukwibagiza ibyo nategerezwa by'ukuri, urana yuko abanyapolitiki mu Burundi biyo bagiza ibyo bategerezwa. Bafite programme nini ya cyane kuko urabona uno munsi aho igihugu cyacu kigeze, n'ahantu hataraho kuvuga ngo jewe narahegeje, n'ahantu by'ukuri bari bakwiye gukora by'ukuri. Tuvuga ati bagasanga bavuze ngo ubutigu burageze, hari hageze ubutigu bwari bugeze ku Barundi, aho Abarundi batuvuga ati kadutore indongozi by'ukuri, indongozi zidushikana ku iterambere rirama no ku mutekano no kunywana bikwiye apana byane byo gucishakisha hejuru. By'ukuri abanyapolitike rero ntibajemo, ntibaje mu mahiganwa nk'amatora yabaye za 60, nk'ayabaye za 2010, nk'ayabaye za 2015. By'ukuri niba nihabe ukwerekana ubutandukane buboneka cyane, aho abanyapolitike baje mu mahiganwa baje gutogwa, bongere Abarundi batore, bongere bitoze, by'ukuri biboneka kugira igihugu cyacu gishobora gukogorora gitera imbere. Kuko murabona ahantu turi no munsi ko tutokuma amashi cyane yuko tura ibintu bimeze neza cyane, ahubwo hari hageze rero kuvuga ati twikosore, turabe yukugina natwe tugira umushimuka w'iterambere n'ibihugu byo muri Afrika no munsi ukungene biri kubiratera imbere biteye n'ubwoba, natwe tukaja kuri ubwo rugero n'ahandi yaho turi byo kuri. Urabona ko atari ahantu heza, ahubwo ni ibintu biteye isoni. Urabye ukungene Abarundi barabantu bijunja n'ijamba, igihugu cy'u Burundi gifite abantu b'abagabo n'ijunja n'ijambo, ubuka urabona ukungene twe turasubira inyuma. Aya matora rero by'ukuri atubera umuco, atumurikire dushe gutera imbere mu buryo buboneka n'amakungu hamwe adutangarira.
Lionel, muravuze ikibazo gihamba cyane rwose cyo kunywanisha Abarundi cyane cyane rwaruka, icyo gikorwa cyitaweho gute? Murabona ko hariho ingufu zikomeye z'abanyapolitike mu rugo rwego?
Ego naravuze abanyapolitike leta imaze kujaho, naravuze yuko je nkunda kuvuga yuko leta ari ikintu giteye ubwoba, leta mvuga ko ari kintu cy'imashini giteye ubwoba kuko ibintu cyose cyo ariko kirakogwa leta itabisize mu ruhara byose nta kintu kimwe na jewe ndumujene ndingaha no kwiyumvira gushinga ihinguriro kanaka leta itanteye intege leta itanyeretse aho nubaga leta itafasi iyo misoro ngo iyipunguze nta kintu kimwe noshikako ibintu byo kunwanisha abarundi ni leta itegeza kubigira nta wundi umuntu ifamiye naka ni leta itegeza kuvuga ati abanyagihugu gutandukanya abanyagihugu ni leta ibigira no kunwanisha abanyagihugu ni leta itegeza kubikora kuko leta ni ifite responsabilite ikomeye cyane kugira ishobore gushyira ibintu niyo irregula niyo itegeza gushyira ibintu ku murongo ibyo bintu leta itabisizemo uruhara umbaza bari za leta zazinitwage turabona babifate mu ntoki ibyo kuri abanyagihugu banwane by'ukuri
mu kanya turakugaruka ko kugira ngo tubwire iyindi migambi abanyapolitiki bashyira imbere ko ikintu washimikeho mwashimikiye ko cyane cyane no kunywanisha abarundi n'ugwaruka mushya ntahirakoze ahantu ku bwanyu mwebwe imigambi abanyapolitiki bashyira imbere cyane cyane mu gihe cyo kwiyamamaza ni nk'iyihe kugira ngo ugwaruka ruze rwahabonera akarusho
murakoze cyane kuma Kristo shikirije ubwa mbere na mbere nibamesha yuko mu Burundi ugwaruka ariko rufise dunini rufise ari rwinshi cyane nisho gituma abanyapolitike mu migambi yose bafata migambi boshira imbere mu gihe cyo kwiyamamaza boshira imbere inyungu zozanira urwaruka ntizigwibagire kuko ibice 60% bigize urwaruka ngaha mu Burundi ikiri naco urwaruka rwo mu Burundi warabyinda igihugu cagiye kirabamwo inzane zaziye ziraba harabayemo n'igihe bica bifata n'igihe igihugu usanga ingaruka za politiki ziza ingaruka z'ubutunzi rero mu migambi bushira imbere cyane nka jewe cyo novuga ati bwa mbere bushira imigambi abanyapolitiki bose bakavuga ati uyu mugambi wo gusubiza hamwe abarundi bakawutsimbatata urabye nk'ingo zimwe dora amategeko amwe ahora afatwa nayo gushigikira umugabo biba bisaba yuko hoje n'andi mategeko yudunganira nk'akarero urabona ko leta yagize umugambi wo gufata kugira ikigo gikinga amatati afatiye ku bintu by'ihonyabwoko n'iki ibyo tugiyeho haragiye uwo mugwi mugabo urabona yuko bikenewe yuko uwo muteza gukora ukaronka inguvu hariho n'ibindi rabindi uyu mugwi ukora wo gusubiza hamwe abantu biciye umugwi witwa SNTB urabye ngende biriko biragenda birasaba yuko abanyagihugu babandanya babigisha ngene amategeko akora kugira ibyane zihere ikindi naco urabye inguvu leta igira mugira ubutungane bwigenge birakenewe kandi yuko habaho amategeko ahana cyane abacamanza bajya kubiri n'amategeko bagaca bagira ibintu by'ibiturire urabye ibintu by'imibano naho urabona yuko hakenewe cyane abanyapolitiki bashyira imbere cyane imigambi woshikiriza abanyagihugu na cyane cyane ugwaruka ijyanye n'icyo bita ibyo bya protection sociale gutegekereza akazoza kuko urabye akazi kubwira umuntu akarongo biragoye cyane leta ntigitanga akazi singaha mu Burundi gusa niho ku isi yose ugasanga utanguye akazi utebye cyangwa ugasanga bikora utwabe ndiko mvuga nka bajya bashingwa manza bajya bavuka ugasanga bya securite sociale birabagora hari ikindi kijyanye n'ibintu by'inyigisho z'inyigisho ziba ziratangwa birakenewe uko abanyapolitiki mu matora boshira imbere imigambi ijyanye n'icyo bita ibya entrepreneuria aho ugaruka guhigisha nyine goza rurisanura mu gutanga mu guha akazi no mu guha abandi aho bashikiriza imigambi ijyanye n'ungene ugaruka goja hamwe mu mashyirahamwe kugira bashobore gutegura imigambi ishobora guha amahera kubagurane kuri bashobora gutanga akazi
ku bwanyu birakoze murabona ko hari abanyapolitiki bari kurashikiriza iyo migambi yose muri kumwe dushikiriza mwebwe
buri kureraba mu Burundi imigambi kenshi ibari nk'imwe gusa ugaruka twese dutumiriwe no gusaba ariko kuguma dusaba hajya y'umuvuga uvuga abantu bagitereza bikaja mu ngiro hama tukaraba n'izo ntambagi zitumye ibintu bitaja mu ngiro cyo gituma nabo turabotora baraze imigambi hama barazi yuko kenshi hageze ibihe by'amatora ugaruka bashusanga barukoresha cyane ugasanga bararukoresha mu bya propagande mu bya mamitingi ugaruka nabwo guhabera amagabo rukavuga yatubatika ati nibyo byeze mu mugambwe ariko imigambi uzoza ushira imbere niya ukuvuga ko ugaruka natwe dufite uruhara runini kugira abanyapolitike mu byo bashikiriza haba harimo imigambi kare n'ibo bacha kugira bashaka kubyo bifuza
iyo mugambi eka ijambo mukoreshe muvuze ko urwaruka rukoreshwa cyane cyane mu byerekeye politike turakigaruka ko ariko imbere yaho reka duhe ijambo umunywanyi wacu Elias mwiriwe neza
mwiriwe
muhiga Elias
kimye kuvuka honde cyane mutekano wanjye
yego me uwo akazi naki kirundi ko ukatubwira Egome duga kujambo mnafisi kiwazo mnafisi chumbu ya tuko tuvuga cyane cyane ikintu urwaruka bamaze kwemezwa ko aribo bazoseruka imigambwe yabo matora mu atekanije mu Burundi muri uyu mwaka eka nabataragenwa bwabo bazoteba bagafata ivyo bibanza ikintu bushikiriza co teze imbere urwaruka co bari nkibihe ivyo n'ivyo turuka turavuga uyu munsi mnafisi kiwazo mnafisi chumbu
bo ahanini
yego
kintu mbona nokuvuga ubuki iyo radye ukwaruka ahanini ko ayo amatora ne cyane niko bashyira imbere ugasanga niko bakoresha mu mapropagande no mu bikorwa byabo byose ariko iyo hageze nyuma ugasanga nta ruhara nta kibanza bariko barahugwaruka kiboneka mu bibanza biba byateguwe kandi mu bikorwa icyo nubona rero niwe mbona umuntu wese azoza ariko azoba yagiriwe ubuntu agatwara iyo banza gushyira imbere inyungu y'ugwaronka kuko nko muri kino gihe urabona muri kino gihe urabona ugwaruka ruraheza amashuri bagaca barunga ikamwibarabara ugasanga nta kazi ntacyo ubushomeri nibwo bugize ugwaruka gusa ariko njye mbona nubwo ubuzi bugoye binyuzamo kubera abize babaye benshi ariko leta nayo igaca iraba
icyumviro mushikirije ni icyumviro na n'umushyantahe irakoze yari yashikirije reka tuhe ijambo
reka mbandanye gatoya
yego
ahama ikindi kiri hamwe hanyuma ikashyiramo imitahe hamwe ugwaruka rugashobora kuyungunganya ikindi nacyo je nosaba mbona umuntu wese azoza ari mushasha yagira umuntu agatoko yonagura igihugu cy'ubundi ibyo mbona igihugu cy'Uburundi cyamaze kugwa mu manga akakinagura neza na cyane cyane nk'ubutungane akabunagura kuko mu Burundi ubutungane bwarapfuye nta kintu na kimwe ubutungane buriko burakora agahindura neza mu butungane kuko igihugu kije mu gupfa gipfira mu butungane kuko ubutungane burya nibwo bugize bugenda bugize igihugu hanyuma rero
amajambo abiri akomeye
akabunagura bukadoga bukajya ku murongo ibindi byose bikaza biza bishingiye ku butungane niho mbona ibintu byogenda neza ariko batibagiwe ikibanza cy'ugwaruka kuko ugwaruka niko tubona ariko rurahapfira kandi ariko bakoresha cyane
Elias ibyumviro mushikirije n'ibyumviro bihambaye cyane rwose eka inyungu gushyira imbere inyungu z'ugwaruka eka kureka gukoresha urwaruka cyane cyane mu byerekeye amatora mukaba muvuze kandi n'ikibazo gihambaye cyane rwose cy'utungane
kandi ariko hagera kugabangana ibitegetsi ntibagwibuke na gatoya
urakoze Elias Lekere rero tuje ku kuri Lionel agicavuze kuri ivyo bibazo nkora mutima bitatu mushikirije eka ugwaruka rukoreshwa amatora eka ugwara inyungu z'ugwaruka zidashikwa imbere eka hamwe n'ico kibazo c'ubutungane muvuga ko butifashe neza mu Burundi uga ku ijambo Lionel Laize
ego murakoze cyane reka nongere mpoze n'uwo mu cuti wacu Elia adashura kuvuga hahagaje nico nikibazo cyane kuna uno munsi aho tugeze mu Burundi ushaka kumva ato utovuga izina giwawe urumva ko ari ibintu biteye isoni hama nagira ntere intege cyane ugwaruka nongere ndarukebura kuko aha mu Burundi mu bihe byagiye birahera mbere n'ubu turimo murabona yuko abanyepolitike murabona ko ari generation zimwe yaba bavuye ku butegetsi yaba babushikiriye ni generation zimwe izo generasiyo rero zifite sisiteme yo gukoresha ugwaruka kandi mwarabibonye kandi n'ubu baracyarukoresha ugwaruka rero ikintu ugwaruka gwobona hajya umuntu atiye valiwa aba ari nk'umupfu kuko umupfu hajyamye ntiyihindukiza ngo yikorakore yumva hababaye rero ugwaruka by'ukuri birumere nk'abapfu raba ugwaruka gwiye valiwe mu myaka yagiye irahera abagiye baratwara ugwaruka gwarakoresha igiko nyene bamwe bari twabasangeshe bari twabiki n'ibiti byose mugabo murabona uko nyine rwagiye rurahera murabona nabaje mu ma raporo muza makungu nibindi nibindi murumba yuko haro hibi byinzaruka ugwaruka ugwaruka rero gwevaliwe umugambo wo buturuka mu wose wo buturuka mu mugambo twara uno munsi wo buturuka mu mugambo SNDFDD cyukuri wevaliwe ubwati eske ahantu ndiko ndaja haragendeka eske umugambo undimwe undonderera amahoro aho ngomba gushika jewe ingomba kuwashika mu mushinga mateka cyanke ministre cyanke umutegetsi kanaka ugaruka byukuri gwevaliwe cyane amaherere muri kahise ugaruka gwagerwa cemo byukuri byukuri aya matura y'ibihumbi 2020 byukuri habeho novuga itandukanye ku buryo wandika no mu bitabo bavuga ati ngaye aho amatora ugaruka gwagiye gutogwa urongera gwitojwe gwa participate kugira rutogwe urongera ruritoza mugabo niyo twagiye kubona ama violence ugaruka gwibye ruko
muri iyo nyifato
amatora agera kugwa yose ugaruka byukuri gwagume ruja muri violence kandi arabanye politike
Lionel muri iyo nyifato ugaruka hari uruhara abanyapolitike ba bafisemo
none niba ndi babakoresha nibo bakoresha uramaze kumva ugaruka rufite umugambo uramaze kumva ugaruka rufite amafaranga uno munsi ugaruka amafaranga bahendeshwa amafaranga bahabwa nabo abanyapolitike babakeneye ibiti bakahendesha ugaruka ugaruka kukura turakenye ugaruka nibwo bwinshi turakenye turaheza kaminuza tukaja mu ibarabara bakatubesha yuko tuzoba bashinga amateka yuko tuzoba abaguvernere mugabize bintu tubishikeko hama tukagenda kugira ama violence by'ukurugwaruka rude bikeru byamekare rufate izomezire d'austérité by'ukuri kugira ugwaruka muri aya matora n'ukuri ruzokwigenze neza mu migambwe itandukanye by'ukuri kuko nta mugambwe n'umutagira ugwaruka hama abanyapolitike by'ukuri nabo bikwita gashi babone yuko ugwaruka tuba dukwiye gukingirwa kuko nibwo two abantu dufise ingufu nituta abantu tuba dukwiye gukingirwa tukongera tukaronderwa n'ubwo buzinyene mugabo nituba dufise ingufu zo kugira tubomore by'ukuri badukingire by'ukuri kuko mu bindi bihugu biteye imbere ugwaruka rubakingirwa cyane pahaporo y'abantu babasanga bagera mu zabukuru bacubwenge barabe kumere dushaka kubaka igihugu mugabo ridushobe kugisambura
aha no kuri izo ziyumviro byashikirijwe na Elias avuga ko urwaruka rukwiye kudakoreshwa mu bya politique ahubwo abanyapolitiki bakwiye gushyira imbere inyungu z'urwaruka akaba yavuze kandi ikibazo cy'ubutungane utifashe neza mu Burundi muri iki gihe mwebwe aho mubivuga ko ibyo bibazo byose byo byimvira ishikije
kuri aya majambo yashikiriye ingana na Elias yerekeye kurwaruka rutakoreshwa muri politique nibaza ko twese ugwaruka twoza turafatira akazi kugwaruka gukora ibintu byiza uravye ugwaruka hari ofiso itigende n'imirundi uravye abarondeye ntaye kwikukira n'ugwaruka uravye ibihugu bimwe birakoga n'abantu bari mu gwaruka rero no hagarara ko cyane nuko ugwaruka natwe turata amakosa cyane ku bandi ugwaruka hari nyifatire yo kuturanga nyifatire y'ubuntu iyo turi ko turata ikosa ku buntu ni kurabona twa taruhara rufite ugaruka cyoteza kwibaze kuvuga tuti jewe nka jewe ngiye muri politike ndagiyemo kubera iki ubwo ngiye muri politike kugira nubake igihugu ubwo ngiye muri politike kugira ndonera amarongo ijwi cy'umugaro ugaruka natwe dufise icyo tegeza kugira nyifata runtu ntituje turumvita n'uwo wese adaturesha wese azaturesha no kuraba ati uyu muntu aje ari umunyapolitike andone rondere igihugu cyanje ineza igihugu cyanje iki nacyo cya kabiri kutoteza kama yuko imbere ya byo teza gukunda igihugu cacu igihugu cacu teza bikunda cane kuburyo naho caba kiri mu ngorane twoguma tucimvira ko gose kwamba tuvuga tuti hari bitagenda neza nizo nizita mugabo bitagenda neza ntigwaruka toteje gukora iki ugwaruka rero turasabwa natwe kugira ico dutereye mu gihugu bizanye n'ifato koba dubwira tugize inyifato nziza ikuzogenda imbere tugize inyifato nziza nabo bose baba bashaka kudusambura avuga ati eh uje naho noja kumuraba ibintu yokora kuko urya ameze gutya ikinaga cyo yavuze yavuze ikibazo cy'ubutungane burya ibintu by'ubutungane byose ntamari ibibazo rero cyo dubwira kuraba iyo twavuye niyo turi ko turaja nibyo hari bitagenda neza n'ubwo ibyo bigende ntibigende neza bakuru biva muri natwe abantu bagwaruka bavuga ati ndaronsa akazi ngaca ndabwisho rya mugenzi wanje ati ujya turangana yaronsa akazi kare afite nibi ugasanga ngiye kujya muri biturire ngiye kugira iki ntabwo nkuruka natwe ije bitageneza twoheza kubivuga tukabusa abanye politike bashya ambara mapinduka ari iki kwama tubwa ati hari bitagenda n'ibyo mugabo tutanganisha
utangane nyesho ivyo nivyo reka tubibutse nshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ejo ya Amerika turi kumwe na Janvier mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muraho Janvier
eh turaho turakomeye dushimye imana
na kandi kazi na kawe ninde
ndori chimpa Janvier
ndori chimpa murafite kibazo murafite cyumviro twatumye bamwe mu rwaruka kugira ngo batubwire ibintu bifuza abanyapolitike bo rangura imigambi rangura cyane cyane muri iki gihe buca batangura kwiyamamaza mu meze ari imbere duga kwijambo ikibazo cy'imbere
cy'imbere cyanze ubwa mbere ndabashimiye kuntu mpaye akanya hanyuma icyumviro nuko ugwaruka muri make rwamara kumirwa mu mpande zose hanyuma umwavuze ko mu Burundi bagiye kwitegura amatora nibyo amatora agiye kuba kandi ugwaruka nirwo rukunda kugira ingorane nyinshi cyane ivuga n'ibibazo bitandukanye ha bibanye yo habaye ibintu urabona by'akajagari kenshi na kenshi bifata ugwaruka ari nacyo gituma nanjye nk'ugwaruka icyumviro numva abanyepolitike ntibakwiye kudakoresha ugwaruka mo bibazo ibinabiriya byosuma kuko iyo ba abanyepolitike bashyize ku nyungu zabo ugwaruka wakumirwa kandi ariko rwakoreshejwe icyo dusaba rero tugasaba abanyepolitike bagiye kwitegura amatora ugwaruka rukwiye guhabwa ikibanza bwa mbere na mbere kikwindi nacyo dusaba mu bijyanye n'ugwaruka ugwaruka mu gihugu cy'u Burundi igituma mvuga ko bidafite ikibanza gihagije iyo umuntu arangije amashuri yiwe akamara kurangiza amashuri hari igihe usanga amaze imyaka irenga 8 imyaka irenga 10 atararonka icyo navuga nk'akazi rero mu gihe ashyitse mu kibanza runaka akizigirwa agatorwa ntibambandi nk'uko mugenzanje Elias nimba atari miliyoneri yayivuze ugasanga bariko bajya ibiturire
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose reka duhe abashinga nta turi kumwe mu kanya baragira icyo wavuze kuri icyo kibanza kidakwiye ugwaruka mu Burundi rutaronka ariko imbere yaho reka duhe ijambo Vincent nabo nyine arindiye ku murongo Vincent muraho
ubwa mbere nagira ngo ndabahe mwiriwe
kumwe kandi na Arnaud irakoze nawe nyine akarugwaruka duga ku jambo kibazo kimbi
yego mwese ari madewe ahanini sinagomba ahanini kugira nk'ikibazo nagomba kugira nterano mvuge pile poro yiyisije mwazanye uno munsi
yego
yego jewe ndiko ndaraba rero mwabagira ati ugwaruka icyo gwo kwitega ku masora agiye kuza mu mwaka
icyo gwo kwitega kwitega cyane cyane ku banyapolitike migambi aya banyapolitike boshira imbere ni iye
yego murakoze kubwanje imigambi abanyapolitike bari bakwiye kugira imigambi cyane idashimikiye nabonye nko gukora uko abandi bakoze ngo barabe ko nabo bogira amatungo ibyo shaka abanyapolitike cyane bafise impuhwe zarabona ubushomeri buri kugwaruka kandi cyane cyane budakora ko cyane mbona uno munsi cyabye amasora amaze kuba amaze kuba amasora byo kuva nk'ibyenga amasora atatu abanyapolitike bagiye baboneka baratera imigambi myiza bakabyangisha ariko mugabo bashyize ku butegetsi usanga ahanini ikintu cyane cyane bitwararika imingo n'amahiganwa yo kuraba uko abandi bagenzi babo bakoze araba abiteza imbere cyane cyane abandi bakaza bagira uko onu ariko cyane cyane nagira ati ntera akamo ugwaruka cyane cyane nimenye ko ibintu ari byo ariko fatigise mu ntoki ariko mugabo yashagaye ko nungo twoca kenya twa mukure ugasanga ugwaruka uno munsi mu kubera amatora kuraba abafite iyo migambi myiza kandi mengo bahavayisha no mu ngiro bashobora kuraba cyane cyane icyo bikora kuri uno munsi yumvire nk'ugwaruka aba yahejeje n'amashuri ibyo mfate no kuba yahejeje amashuri yisumbuye akaba mu kudagutora ikintu cya mbere yisunga aje kuraba icyo umuntu amuhaye ari gihumbi ya muhaye ari cupa ya kumuse muhaye ngo ndosiyone rero ukonye ko ndagirwa nti uruhare ni inyego yadufise ugwaruka ariko mugabo bari inyuma ayo mahirwe bari bafise bakaja gutora bishinze ibintu bitagira ifatiro nubwo ndumeye cyane cyane ugwaruka nibirabe abanyepolitike izuba zotubwira turabe abadufitiye kazoza abiro dutora apana kuraba ngo icyo baduhaye niho
murakoze Vincent na Janvier bashikirije ibibazo bimeze nka bimwe abo bavuga ko urwaruka rudafite ikibanza gikwiye Vincent we wakavuze ko urwaruka rutazi neza inguvu rufise ko kenshi na kenshi usanga ruja kuraba ibintu abantu abanyapolitiki baruha kandi rwari rufise ubushobozi bwo gutuma abanyapolitiki bahindura bagashyira inyungu z'ugwaruka imbere Lionel vyumvira vyashika nayo babiri Vincent na Janvier mu bivuga kwiki
ego by'ukuri hari ubu bavuze ati ngo nitwota umwikumu ku banyepolitike mugabo harya iyo umwana agwaye hama ntavuzwe batumwikumu kuri ku mubyeyi yamubyaye ugwaruka aha mu Burundi nako natanga karore ku bindi bihugu maze kubona ibindi bihugu biratanga ijambo kugwaruka ati mugomba tugire gute mu ipfuzi rukegera ugwaruka mugabo muri kino gihugu tubayemo igihugu cyacu Burundi by'ukuri kisanga begera ugwaruka rumwe rumwe ubwo mwegereye ku butegetsi ugwaruka bemera ugwegereye ubutegetsi ugasanganira umwe urukundwakazwa ugasanga nibwo rubagijwe ijambo ugasanga nibwo rugombe gushika hejuru rero usanga hariho urundi ugwaruka kuko abari mu ugwaruka ngwegereye ubutegetsi ntibateye ipakaporo y'abandi boba batari muri ubwo butegetsi kuko ugwaruka ngaha dufite efekitife niniya cyane rero by'ukuri ugwaruka navuze yuko ruhendwa agatishwara umuri rurahendwa kuko rwakenye harya rero umuntu akenya yaheje kaminuza agakena akabona ntafise nuburyo buvira yiyunguruze bisi tuvuge ngaha n'amafaranga 800 uvuye mu gisagara ujya mu yindi karitsiye ukabona n'amafaranga urayabuze ukumva umuntu akubwiye ati ngiriribi atari rwagwaruka ruzi gukoresha konsiyanse yabo ngo ati ese ibintu ariko arambwira birabereye cyangwa ntibibereye by'ukuri ugwaruka rukaraba ati ese ibintu ariko arambwira birabereye cyangwa ntibibereye ni bwa buntu wa muntu yavuga rero ugusanga bwa buntu kubera ya nzara kubera bwa bukene bwa buntu bukatuvako rero nagomba gutumira urwaruka ya nzara yaba bwa bukene bwaba gumana ubuntu buzogufasha kuko iyo bijya hose kuko kuva kera urwaruka rwamye rukoreshwa n'ubu nyine ruko rwakoreshwa mugabo rwari rukwiye kwerekana kuko nta munyepolitiki akunda urwaruka nta nabaho n'abariko baratwara uno munsi ntibashake birabire ko babandi bahora bakunda nyine babita bijya mbonera kure aho iyo biri hose yegereye ubutegetsi naraba aho iyo bayicaye hose aho iyo bariko arumviriza ikiganiro cyangwa aho iyo bayicaye hose yiyumvira ati by'ukuri iyo bimaze gushika kuti arabona yuko atakimwe arashika ko by'ukuri kuko ntibashobora kubakwiza bose ubwo butegetsi mugabo hageze ibyuma violence barabahamagara bakababwira babatunga urutoki bajya by'ukuri abanyepolitike nibareke gukokeza abanyepolitike nta n'abandi abantu nibo bari gukora kokeza bakokeza ugwaruka ugasanga rumwe rubakoze ikosa ugasanga bafashe wa undi yakorewe ikosa abandi nabo barabaretse ndetse n'ibintu abanyepolitike bakuye kuregera gushyira mu ntoki bagafata kumwe n'abashobora kugwaruka bakabisha ku murongo umwe
Arno irakoze namwe mu gice muvuze kuri yashikirijwe na Janvier na Vincent cyane cyane kuvuga ko ugwaruka rudahabwa ikibanza gikwiye eka ugwaruka rutazi inguvu zarwo rwishinga guca uja mu byoroshe byo gufata ibintu abanyapolitike baruhendereje duga ku ijambo eka n'icyo uvuze ku cyimbyo cyashikirijwe na Lionel kivuga ko mu rwaruka kwita uraruka mu Burundi ari ibintu byo kuvangura
turakoze cyane kunyongera kanya ugambira amiraga amavuye yuko abonye politiki usanga bari hejuru baciye mu rwaruka hamimiriza no kugaruka yuko kugira gisho bushoboye guhindura utereza kuja no mu migambwe hamarugiye mu migambwe kugira ushobore gushika hejuru ushobore kugira ubwizigirwa birava n'imyifato yamwe nari nabutari hajya ibintu bivuga ati ibihe bigira abanyapolitike babanza barabaye ugwaruka bagiye muri politiki ari ugwaruka baja mu migambwe nuko ugwaruka natwe twagerageje tukinjira muri ayo migambwe tukinjira muri ayo mashirahamwe kugira na tivyimbyo byacu bize biraseruka hari tivyimbyo cyawe kidaseruka utaje habona ngo uvuge uniganwe ijambo kandi ugasanga n'umugambi wagomba ushikirize nta ushoboye gushikiriza cyo bigaruka kunyifatanywa navuga by'ubuntu kandi ukamenya yuko nyakwita ukoresha bishitse ukawagiye muri uwo mugambwe urabineza kuzanira hari abanyapolitike bakifata nk'abavyeyi akavuga ati uyu ko atari umwana wanje reka ndamutume iki kintu kibi ashimwe bibi ni hamwe navuga yuko natwe duteze kuraba uwo wese adatugana ko ibyo agomba tubarire byo bari byubaka igihugu n'ibitwubaka cyane cyane ha mugaruka kudakufatira ku bukene kuba umukene cyangwa kutagira uburyo sica igikuru nuko mwaruka ati nshobora kuva muri ubwo bukene intumbero nziza nufata niya tukijya guhanuza tugahanuza abantu tugafata no ku burero bw'abantu rwagurwaruka rwagerwaje mu mashyirahamwe uraje hamwe urubuka urabye gine barondeye kwikukira abantu barondera bakaye imigambwe wasanga abantu bugwaruka baje hamwe baravye ayandi ma experience mu bindi bihugu natugwaruka rero twokwereka gufatira ku bwo bukene bwacu dutwara ubuntu tukaza turaba akaroro keza tugakura tukaza turaraba uwo twigira ko tukaza turaraba aho hose tushobora gushyira icyumviro tukahinjira kuko tugumye twikimuranaho ntibyo bari byiza bavuze kandi ikeke ikibanza cyo gwaruka ikibanza umuntu aracironera hajya kubwira umuntu aje muri politiki bafite iyo mugabo kugira ishike kure nuko we intambero irama ishobora utanga ibyumviro ushobora gushikana igihugu kure kuko ugiye muri politiki ushitegetse hamwe ubutegetsi ushobora gutwarira abandi natwe rero turafite guhara ko hariho nk'ugwaruka rushika imbere ugasanga rwibagiye iyo guhavuye gukora ukora ibyo abandi bakoze aho guteje kubera abandi imboneza ntavuze n'ibyo gukumirwa gukumirwa niyo mugabo iyo tugize urunani nkatumye ugwaruka rwose ko rwoza aho duze turagira inani inani kubwira dutange ibyiyumviro byiza bifasha n'igihugu
tubibutse nshuti muri seko muri kumwe n'abandanya kumviriza radiyo hejuru y'amerika turi kumwe na defense muri aho idefonse muri hehe akazina kawe ninde akandi akazina kawe ninde akikirundi ndirandekura duga ku ijambo ikibazo cy'imbere turi kumwe twatumye bamwe mu rwaruka kugira ngo batubwire ibintu biteze ku banyapolitike muri iki gihe himije amatora mu Burundi barakumva duga ku ijambo
ego hanyuma ikintu abandi politike batubare kinomi tuba dukwiye igihugu cyitereka kugisa neza ego tuba dukwiye abanyepolitike batuza neza iterambere barundi twese barundi twakeneye
urashaka kwegera telefone yawe gari defense uri kuvuga nabi egera telefone ego
nareko ndavuga hello
duga kwije mu takumba defense ndabona telefone ya defense isa ni ya ika umurongo wiwe usa n'uwacitse reka tugaruke ku mushyiranahe Lionel Ndayizeye hari ikibazo cyavuzwe n'umwe mu banywanyi radiyo ijwi ry'Amerika nibaza ko ari Janvier cyangwa Daniela bavuze ko ubutungane bwifashe nabi mu Burundi icyo kibazo mwebwe mukivuga ko iki hoko guki kugira ngo abarundi bose babone ko ubutungane bukora atawandya wangura
ego byukuri sukubesha gutungana mu Burundi ntubuvuga ko bwera deko bukora neza kubera murabona yuko uvugira neza avuga yuko bukora neza hama mu bisanzwe uwabutizeho avuga yuko bukora neza mugo mu bisanzwe urageje kuraba ubutungane ukungene gukora mu Burundi nta bwigenge bw'ubutungane buhari ibyo byose nicyo tuma nguma mvuga ngo ngaruka hari abantu nguma bibagira ikintu kitwa leta nguma ngaruka kuri leta nabuze yuko leta ariyo iregira niregira ibintu byose by'ikoboho mu gihugu ukunyene iki mu gihugu kigoramye leta niba yakigoramitse ikintu kigororotse leta niba yakigoroye umunyagihugu mutoya mu mutara azohaguruka rero ubutungane mu Burundi by'ukuri urabona yuko bwitunganijwe nabi ubutungane mu Burundi urabona yuko hariho bamwe burahengama cyane hariho imanza zidacibwa imanza mu gucibwa naho ugasanga umuntu yahanywe afunzwe imyaka 3 ukadoma ngo yambitse zera yaho hose ni yasizi ubushikiranganje babuhariho ababijejwe baba bari ngaho abanyagihugu bari hamakoro ugasanga barahembwa ugasanga ari nta sizi ihari ibyo byose nyuma mvuga kuri leta y'ukuri ubutungane mu Burundi uko uno munsi bwo barukubura kora by'ukuri bwikwita gashi kuri amatora agiye kuba azotangura mu kwezi kwa gatanu hasigaye amezi ane kugira amatora atangure by'ukuri nicyo bituma nguma mbwira abanyagihugu bose by'ukuri batore indongozi batore icyo bakiye gikubwa ati uyu muntu by'ukuri apana byo kuvuga ngo ntacyo kazimara uw'iwacu kuko abanyapolitiki nibo bacanisha mu abanyagihugu ngo ntacyo ko ari uw'iwacu ngo shaka ibintu ngo bipfe ukazimara uw'iwacu by'ukuri urumva yuko tuba tukiri inyuma nibatore umuntu abishoboye hama uyo ndongozi nayitowe ishirehe abantu babishoboye apana gushyiraho umuntu ngo kubera gusa ngo yambaye umupira w'umugambwe ngucafite ko cyangwa kwanditse ko ngo yirukanga myorana ngo niwashoboye shyiraho umuntu afite competence yo kugira yubake igihugu apana gushyiraho umuntu ngo kubera ngo mwagendanye arashobora kuba mwaragendanye mugabo atabishoboye
icyo kibazo
mu Burundi incabwenge ni nyinshi cyane dushoboye gukora akazi ni mugihereza akazi gikorera igihugu natwe dushobora gutera imbere icyo ku muvuduko w'iterambere n'ibindi bintu bihugu bikorera jako umuvuduko w'iterambere
icyo bazo cy'ubutungane turakiga kwa ko ariko reka tubanze duhe ijambo Steve muraho Steve muratwumva yego muri hehe ga Steve muri hehe
ibujumbura
akandi kazina kawe kirundi nende
neto ni baruta Steve
ni baruta nduga ku ijambo kibazo cy'imviro turiko tuvugana n'urwa na bamwe mu rwaruka ku Burundi tukaba turiko tuvuga ku ruhara rw'urwaruka mu bihe by'amatora tukaba turiko tuvuga cyane imigambi rwaruka gusaba abanyapolitike kurangura kugira rushore kwiteza imbere nago nyine nduga ku ijambo
ego turavye ukuri kuri mu Burundi tubona ikintu cihutigwa abifuza kwitoza bujimbere kuba kugwanya ubushomeri kuko turabona ko kugwaruka ari go rushikirwa n'ingaruka mbi z'ubushomeri kuko nibo benshi barenga 96% bakongera bakagwanya ubukene mu kugwanya ubushomeri rero hace haza no guteza imbere ibijyanye n'indero no guteza imbere ibijyanye n'amahinguriro kuko indero ifoke abava mu mashure baza igihugu kibakeneye baza igihugu gifise aho kibashira mu mashyirahamwe mu mahinguriro aho abo bantu baza bashikira bajya gukora muri icyo gihe iyo indero itameze neza usanga icyo abo abasohoka mu mashuri baba badakenewe mu mahinguriro usanga abantu barahejeje babuze icyo bakora kimwe na cy'umuntu yubitega ko gushyira imbere agateka kazi na muntu mu bitandukanye by'ibyumviro by'abantu bakaguma bubahirije gatika kazi na muntu umwe wese akaba afise liberté d'expression mu rurimi rw'igifaransa mu kuri mu bivuga yuko ari ubwigenge bwo gushyikiriza icyiyumviro uko abibona nimba njyewe uko ndabibona atari ko uwundi abibona ntibibe intango y'indyane ntibibe intango yo gucanamwe yo kubwirana nabi yo gukoresha amajambo adahumuriza ababaza ku mutima ababaza mu kibano kuko ikibano cyiza niyo nkingi y'iterambere ya mbere
yego murakoze Steve kubazo bihambaye mu shikirije mu shanahe irakoze hano Steve ati ikintu cyambere abanyapolitike bushira imbere ko bakugwanya ubushomeri kugwanya ukeneka gushira imbere agateka kazi na muntu eka no kuraba ukuntu ikibazo cy'umwidegemvyo cyoshirwa imbere akaba umwidegemvyo mu gushikiriza ibyumviro ibibazo n'ibyumviro vya Steve mu bivuga ku
Steve kuvyo rashikirije bwa mbere kubyerekeye ivyo yuko umunyagihugu wese yova mu bukene nivyo abanyapolitike mu migambi boshira imbere ukungene umunyagihugu wese umwene gihugu wese yoshaka kwiterambere rihereye hasi ivyo nimwe byo navuga mu migambi boshira imbere imigambi yoza ifasha umunyagihugu wari we wese ari uwurima ari umworozi bakamuteganyiriza kazoza kuko hajya iyo umuntu atamirewe neza nubwo atamirewe atarimo ico afungura ataronka haba biramutuma muri we yumva ameze nabi biratuma n'uza wese yoza ashaka kumukoresha ibitameze neza iyo ushobora kugwa ko abantu batashobora kwihangana kandi kiyo cagateka kazi na muntu ico ni ikibazo cama kibazwa mu bihugu byose agateka kazi na muntu ivana n'ibyo ubufatiye ko hari byo mwana yavuze byo gutungane habyo gicushikirije hari byo byo twita ama uburenganzira mu ufitiye bujanye n'imibano amagasuga amadiva socio economic rero kibazo mu Burundi gikunda kuza ni byerekeye byo no kwita redwa civile politique nuvuga ajya iradira gwo umuntu atari bijanye mu bana izo nazo urumva nimwe navuga biravanaho abyagi gutuba tugeze mukumva ko uwundi yoshora gushikira ico tashaka ndo kinyene no mwihanganira ibi navyo birava no kunyifato mu miryango aho tuba tubaye mu kibana aho tuba dukorera gukazi namwe navuga bavuga gubutane ntibigenga tworaba kandi yuko natwe muri kamere yacu kamere y'abarundi ico kintu gitagenda neza bishoboka ko cyo kivuga nk'uburaraba nko mu bucamanza bwa ngo bacamanza barahengama ukavuga ati none wajakashikiza ko uyu mucamanza yononye nuwa ugacuraba ati nuwa uri kora ngo hari ibiturire ugacuraba wagitanze nuwa cakiriye ninde wohana amateka cyafata bose hari kandi ibintu bituma ingorane ziba kutamenya amategeko urabona amategeko yu kimeshe mu Burundi yanse mu gifaransa asanga umunyagihugu ntazi itekuri mugenga ugasanga giye kunguruza nk'imanza yarenganye ugasanga yabuze n'uburyo kurondera uwo mufasha rero abanyapolitike muri imigambi yo mu matora bozana nyene nk'uko bari bavuze imigambi yo gutuma umunyagihugu ahindura imyifato bijanye n'uburenganzira abafise mu kumuteza imbere muri byose
Lionel tukatse kuri wewe kuri icyo kibazo Steve avuze cyagate akazi na muntu eka ubukene ushomeri hari n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose mu rwaruka aho twamatwumisa bakuru y'indyane ziri hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri kubutegetsi n'urwaruka rw'umugambwe CNL akamu muha mutera urwaruka nk'urwo nakahe Lionel
murakoze cyane akamunotera urwaruka by'ukuri nuko zabararaba barakurikira abantu barakiye abanyepolitike babenspira by'ukuri ubuntu babenspira ukuri ibyiza kuko inspiration ziratandukanye hari abantu usanga mu buzima bwabo benspira ugucanisha mw'abanyagihugu inzangano n'ibindi kandi abo barahari mu gihugu cyacu Burundi kandi ni benshi ku mpande zose yaba abatwara bari ku butegetsi n'ababushaka abo ni ubwangano ya opozisiyo hariho by'ukuri abantu bumvise ukungene bavuga bumva yuko atari mikabo ari ugucanisha n'abanyagihugu rero by'ukuri hama leta nayo kubona rafa paseri uko ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu bavuga ati ubu rero abaguverineri tujya turakorana ku kwezi gutashe kugira twevaliwe turabe ukungene imigambwe iri kuyakorana mugabo ukabona ko ibyo bintu byose nta resulta positive bafite kubona nta resulta positive bafite kubona umushikiranganji ashobora kuvuga ati tujya turevaliwa kandi ukabona yuko by'ukuri uko kwaba ku makuru bari kuravuga ukabona yuko umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi twara akavuga ati uwo muguverineri tujya tumukura tujya tugirana ubwo ukumva yuko bamanyaguranye batemanye ukumva nta resulta resulta bagomba bafite negative ni ukuvuga yuko nta baguverineri ntibari kompeta kugira bashobore by'ukuri guhuza no kunywanisha abarundi abanyagihugu ntabyo waba bashoboye kuko ibintu bimaze kuba amezi abiri amezi atatu mukabona muguma muronka resulta iri negative by'ukuri urabona yuko atabantu bo basize ku twigi rero ni ukuvuga yuko kujya kuntu baba babivuze yuko ati umuntu tukuri ntara yiwe izoba ndanse muri ibintu by'amaviolence ariko bikaguma bibandanya uwo muntu akaguma atwara urumva yuko imvugo icyo bibayingira by'ukuri aho bategetse ntabwo dushaka uno munsi ku matora tugiye kwimiriza mu 2020 by'ukuri abapolitike by'ukuri imvugo ijyana n'ingwiro byo kugira bashobore igihugu gicoye gukogorora gitere imbere birashoboka uburundi tuzafite amakonsitansi yaritse kugira dushobore gutera imbere mugabo birateye isoni n'ahantu two tuba turi inyuma nk'ibirenge ahantu turi no munsi n'ibintu biteye isoni cyane ibihugu biri inyuma biri kubiratera imbere twebwe mugabo kuko turasubira inyuma rero n'ibikubita gashi kera umunyeshuri aba mugenzi we amurenze akabona amata meza yarakubita urutoki mugabo ubu ibihugu turi mu karere kamwe biri kubiratera imbere twebwe umenya ntacyo bidutwaye
irakoze namwe mugira icyo muvuze ku byiyumviro bya Steve ubushomeri eka n'ubukene mu rwaruka eka agateka akazi na muntu cyane ubwo ruhagarara rwama ruri hagati y'urwaruka rwo mugambwe uri kubutegetsi n'umugambwe CNL duga ku ijambo
cyashikirijwe n'uwo mushingana yaje kuvuga ubwa mbere na mbere twoteza kumenya yuko twese dutumiriwe n'ugwaruka rurimwo cyane cyane.
Ndumva telefone ya irakoze itameze neza, irakoze matwumva
ubu ndabwego ndabumva
tugakubandanya.
Niko navuga yuko twese dutumiwe guhindura inyifato tugahindura ingendo y'imvira uravye ngene kera bari babayeho n'ubu kuva mu bukene bisaba ko umwe wese agica aterereye mugabo na leta ifashije. Nivuga ko twahindutse tukiga nk'ugwaruka nk'akarere kuja mu mashirahamwe turagenderanira kubyo dushobore kungurana ibyiyumviro. Habuze kandi ico nogera ko cyane inyifato yo mu gwaruka baba badasangiye imigambwe. Jewe birantangaza cyane uravye abantu baba batwara imigambwe hejuru ugasanga barumvikana baramananira imanza barasangira ugasanga hasi twe ugwaruka batinyara kwihanganiranira. Bimwe navuga tugenda mu migambwe tutari cyo twagiye kurondera tugenda kugwanira abantu aho twogwanira ibyiyumviro byoteza imbere gwaruka byoteza imbere igihugu. Ije babaje cyane ariko ico je nka je nosaba nuko abo bantu bataba bazikwirengera batabona yuko uyu cyangwa uyu ushobora kugira ico ashikirije kidasa n'iciwe ubwa mbere na mbere no guhimiriza inyigisho zo guhanura zo gukundisha igihugu abantu bakamya yuko igihugu giteza ko kibamwo dusangiye ibyiyumviro gusa hari utiyumvira ukundi. Ibyo ni bimwe twaca dusaba akagwira inyigisho zo gukundisha igihugu abantu ubwa kabiri tukamenya yuko tuteza kubona mudasa twese ayo matora tubako bajamwo n'amatora asumwe buzonga sha busubira bukabandanya nico gituma two kwirengera tukamenya yuko amatora ari higanwa higanwa rijamwo bose mustashikije ibyiyumviro kandi naho yoba heza yuko dutuzwa kubana kuko n'abana bavuga rumwe nakara baravuga yuko amabara menshi ariyo agira ibintu byiza. Habuze ikibazo cy'ubutungane n'ikibazo gikomeye cyane tutongera mwogira higanwa kijyanye n'ivyo ariko ubutungane benshi barakunda kubivuga ariko navuze nukuraba neza ingorane aho ziva eske ziva ku bacamanza eske kuba cyangwa ku mateka bameze nabi atuma abantu bagira ibyo bashaka cyangwa urava no kwitwega tutavuga ibitagenda neza mu kuvuga abanyicamanza bakabikuza tuvuga.
Ikibazo cy'ubutungane n'ikibazo gihambaye cyane rwose nibaza ko tuzokirondera umunsi tukakivuga twatuyemo n'abantu nyine bajejwe ubutungane eka n'abafise ibyo bashikiriza ariko imbere yaho nagomba na Lionel agire icyavuze cyane cyane ku ndyane ku kibazo cy'indyane ziri no mu migambwe twavuze indyane ziri hagati y'ugwaruka migambwe ika indyane ziri mu migambwe hagati ya usanga Lionel hari umugambwe kanaka hakaba na nyakuri wawo ugasanga hari indyane nk'u ingaruka mubona izo bintu bizogira ku matora n'ihe imigambwe itari mike irimo indyane hagati yayo ingaruka ibyo bishobora kugira ku matora n'iyihe. Lionel
ego murakoze cyane hari ikintu byose twagomba gushika kuri bica nk'ibiriya kugira dushobore gushikira ku iterambere riramo hari ikintu bavuga kigagira cyane stabilite politiki. Iyo stabilite politiki nawe umuntu ayitanga uwo muntu ategeza gukora ashimitse kugira stabilite politiki niho ni leta leta rero niyamara gufata iya mbere ikumva yuko hari ikintu cyiswe nyakuri icyo kintu leta ikacemeza igashyira ku mukono ati ikintu ndacemeze ko cyitwa nyakuri bakacemera hakumva hari imigambwe ibiri ifite izina marumvise yuko hari imigambwe ngaha ngo yango kajya kantu ngo rijya barangurisa n'iby'iwanje ngo rijya zina ngo ribigomba gusa n'iby'iwanje umva hama hari injyane hama ari injyane ugasanga abanyepolitike by'ukuri nta kintu na kimwe bakora afasha ku gihugu ahubwo bama mu njyane z'amazina bama mu njyane z'ibicapo icapo n'icyiwanje mu gihe cyo gikuru icyo si cyo kiguru kugira igihugu gitere imbere by'ukuri abanyepolitike hari igihe umuntu ashaka kwicara uruhande rumwe atsinda by'ukuri ati mu bindi bihugu politiki kinywa nk'uko mu Burundi wacu bigenda by'ukuri abanyepolitike ni leta ibi byose byitwa ngo nyakuri iko ni leta bigira umunyagihugu muto yabigira kandi se abanyepolitiki bo babyishiriraho no kuvuga yuko umugambo wemeze uwishije kwizina uko twa mu bushikiranganje uwo mushikiranganje ko wemeza ati genda ukorane na naka kandi babona yuko uwo muntu atatuye umugambwe sikuri murabona yuko ni leta ngo mangaruka kuri leta
ariko ibibazo ibibazo byavuye mu mugambwe hagati
ibibazo byavuye mu mugambwe hagati mugabo leta iri hajya kugira ishobore kuregera na fa regulation leta ije hagati kugira ije hagati mu madini bakavuga ngo wowe bahumbeka kuri kija muri bimwe ibindi kabivamwo
hadi
cyo kibazo icyo kuvuga ati ubutungane bugakura nkuko twabivuze ariko ubwo butungane bumaze guhesha ubwo bushikanganje bibijejwe bukamara bugahesha bukihorera urumva yuko ama abanyapolitiki nabo baci bashakira bakaryana kujya ku intare rero
hatagira
leta igahagarara hagati kugira ishobore gutandukanya abo bantu bakahereka igikwiye ikidakwiye ikizira n'ikitazira leta nibikwiye gushira ibintu ku murongo
mu kanya turaha ijambo na irakoze agira icavuze kuri ico kibazo c'indyane mu migambwe ariko imbere yaho reka duhe ijambo Floribert Muraho, Floribert.
Eh, muraho, murakoze kumijambo.
Ego me, muri hega, Floribert.
Jewe ndi muntara ya Karusi muri komine Gitaramuka.
Karusi, akandi kazi nakawe ninde?
Niyo nkuru Floribert.
Niyo nkuru duga ku ijambo kibazo cy'imbere tuko tuvuga ku ruhara rw'ugwaruka ika ikintu urwaruka gukize ku banyapolitike duga ku ijambo.
Nukuri twebwe ngwaruka na defanze ndugwaruka kuko ndangije amashuri.
Yego.
Ariko nta kazi jewe mbona nuwa naragiye ku ishuri ngiyumvira yuko leta izoduha akazi akazi kazova muri twebwe nukuvuga akazi kavuye muri twebwe nuko umuntu ashobora kuzinuka kwigara ugasanga iryo rigara urimaze ko amasaha 28 kuri 28 hama atana kimwe ubanze gukora mu gitondo banze ubwo gwaruka abo banyepolitike banza baduhendera kubera watinutse kwirigara nta nikintu kimwe winjije ukirigwaho abanyapolitiki usanga kumbi inzara yakwikenga kwirigara sana kimwe uri murahakura akakubwira amajambo kacu twagwa nayo hanyuma mu nyuma kaza gusanga wahenda icyo twebwe kugwaruka twebwe dushobora gushikiriza nuko abo banyapolitiki bagiye kuza tuzoshobora kuronka amatora nuko ariho wese yoza adufavoriza natwe akaduzanira inyungu zacu natwe tugwaruka dusanzwe turi mu byo bise ubwo bukene nuko hanyuma bimaze kugenda nk'uko ubwo gwaruka niyo nk'iyi iterambere mu bisanzwe ikintu cyo kubaka gihera kugwaruka ugwaruka imaze kuba inkingi y'iterambere nitwe twebwe nyine twibakira umutekano nukuvuga ku bijyanye niyo sije mwamuriko twebwe kugwaruka turabona yuko umunyepolitike wese azoza aducisha mu kugwaruka twebwe ibyo ntituzobimwemerera ahubwo tuzokubaka igihugu cyacu cyatwibarutse kubera barimo baducanisha mu kugwaruka udasanga bitugoye cyane n'aya matora n'usaba ugwaruka kwigenza neza nujyane nyabahururu kuko igihugu ni cyacu tudacubatse nta muntu n'umwe wundi azuza kutwubakira kandi igihugu gihera mu ntango gihera mu cwe kugaruka
Floribert murakoze impanuro mutanze ni impanuro zatanzwe na ahanini n'abashinganayo turi kumwe ariko mu kanya ndabaha ijambo bagira icyo bavuze reka duhe n'ijambo kandi undi munywanyi turi kumwe Theogene muriwe neza muri hega Theogene ikigali akandi kazi nakawe ninde duga ku ijambo duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro cyo tuvuga ku ruhara rw'ugwaruka n'ikintu urwaruka rwiteze mu banyapolitike imigambi bose abanyapolitike ko bashira imbere niye duga ku ijambo
dukorero urubyiruko buriya muri politike yo rusa nk'ibikoresho by'abanyapolitike kuko ubundi ntabwo bikunze kugaragara ko urubyiruko rushyirwa no mu myanya ya politike uretse gukoreshwa n'abanyapolitiki icyo navuga ni uko urubyiruko rwakwirinda cyane kuba igikoresho by'abanyapolitike kubera ko n'ubundi ari abapolitike baba bari ku butegetsi ari abapolitike bari hanze barukoresha kugira ngo bo bunguke ariko kenshi nta n'inyungu mu rubyiruko rugira mu bikoresho mu mikorere y'abanyapolitike aba nabo barukoresha uretse kurusuka gusa
murakoze Théogène kuri izo mpanuro reka duhe ijambo irakoze Arno agira cyavuze impanuro mutanze n'impanuro abashaka nta twatumi bamye bashikiriza ariko nashaka kandi irakoze Arno muvuge no kundyane zama mu banyapolitike aho usanga imigambwe imwo imice myinshi duga ku ijambo mu kanya gato ndabona kanya kariko karihuta
murakoze cyane kangire ko nyarutsa imigambwe burya igizwe n'abantu aharuntu ari abantu ha mu runtu runtu rero hari gihe usanga iyo muri mwishimwe mudasimwe rimwe bigashika mugaha ntimuhuze ku kibazo kiba cadutse cyangwa ugasanga inyungu rimwe kamurahanira muraziguhaniye rero mu Burundi hari abantu bamwe batashobora kwirengera ugasanga bashwanye ugasanga n'umugambwe urashitsemo kabiri kubera abantu batashoboye ku cyo kibazo cashitse kukibona kumwe bagatoranya ishu kumwe ibyo nabyo birava kandi ku nyifato y'abagambwe babona aho murabye iterambere ry'igihugu iterambere ry'umugambwe ugasanga bamwe barironjoreye canke hari abibaza yuko ati jewe ntashikirije ikintu ngo cumvigwe ndagiye rero ibyo nimwe navuga ko twategereza guhindura ingendo kabwa ati tugiye mu mugambwe tugiye kubaka igihugu tugiye gutanga ibyiyumviro byofasha igihugu ibyo rero imigambwe kubwisanzuye ahanini bavuga ngo leta irabwira mu ruhara jesiko ndabibona kuko nibaza ko biva ku ngorane ziba ziri muri uwo mugambwe usanga abantu batumvikanye ugasanga ikibazo ntibagishobora gutoranya ishu kumwe ugasanga hashitsemo amashabira hamuravana kandi n'agasuzuguro usanga kashobora kuvuka mu mugambwe kaba abantu bamwe bagakengera ugasanga ari nshatse kuvuga ibyo bya conflit de generation ukavuga ati jewe ntagize iki sinogikora cyangwa twe nitwe dushoboye ugasanga haravuyeho umwitekano n'umugambwe
urarambutse mu kanya gatoya cyane rwose Arno akamu motera nyapolitike akamu motera ugaruka nakahe nk'umuntu utumwe nturenze
abanyapolitike n'abahemeza yuko ibyo bagira byose bwo kwibuka ko aba ari ababyeyi umubyeyi yari kategura ibintu arabi neza y'ibibondo byiwe akarabi neza ija kure idoshika kure adicho gituma n'abanyapolitiko twahimiriza mu migambi yose bagira yuko bukaba bashira imbere ineza ya bose bakareka no gutumira mu ndoka mu bintu byorokwegera ugaruka rago no rutumira kwama gumviriza uwo wese azarubarira ibintu byiza ibintu byubaka bakareka gutubuntu bakareka bakama bashira imbere ineza ya bose ineza ya
umuntu amasegonda murakoze amasegonda 45 Lionel akamotera abanyapolitiki akamotera gwaruka naba kwisaha amasegonda makenya
ego aka je kwa mbere na mbere kuri aka kagira umumpaye reka nagira ntangure kwanza icambere na mbere mbire semi yoyo ikwategura amatora byukuri igihagararire ibyo bere nkumara bitwe byukuri mwiza kuko amatora ashobora kubagenda neza bigapfira muri semi kubera ubugabo n'ubuntu umuntu ataba yahagarariye
ego me
kabiri nagira mbwire abanyepolitike byukuri aya majambo ntabara majambo avuga kuguruka gusa kuguruka gusa
ndabona kandi kagiye Lionel nzosubira kubatera kamo kugira ngo tuyage ndagushimiye cyane rwose Lionel ndayizeye ndagushimiye nawe Arno yakoze ku kanya mwese mwatoye kugira ngo tuganire ndashimiye ingenieur Patrick yadufashije mu nyabwo ibyuma tukaba dushimiye kandi na Facile yadufashije kugiranya ikiganiro turashimiye abanyamanyi radio ijwi rya Amerika bose baduteye kamo bagashiriza ibyumviro n'ibibazo byabo turabashimiye inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mirwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Ngondikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.